SBS Radio. Bibiri vya gatatu vy'abakora mu mirima barihwa amahera ari munsi ya yemewe n'amategeko. Ivyo biri mu cegeranyo giherutse gushigwa ahabona na National Union of Workers. Nitwa Jean-Paul Amedenizigama, nongeye kubaha ikaze muri iki kiganiro.
Welcome to SBS in Kirundi.
Kaze mwidonido giyo nkuru. National Union of Workers iherutse gusohora icegeranyo c'ubushakashatsi yakoze aho yerekana ko abakozi bakora mu mirima muri Australia ivyabo bikigoye cane. Ico cegeranyo cerekana 2/3 vy'abasanzwe bakora mu mirima ko agahembo kabo kw'isaha kadashemeye kubera ko barihwa amadorari 15 kw'isaha. Imicungararo mibi no kudafatwa neza bakoreramwo kurihwa amahera ari munsi yategekanijwe n'amategeko vyose sibishasha kuri Natasha yakora mu mirima y'ivyamwa. Agikorera mu mirima iri mu buraruko bw'intara ya Victoria avuga yuko yakoreshwa amasaha menshi akanarihwa amadorari yababa 10 munsi y'abandi bacangero bo ku munsi ku munsi. Reka twumvirize Natasha.
If you are not achieving how the speed that they are expecting,
udashikanye umuvuduko w'akazi bifuza yuko ushikako, uzawumva bavuga bati uri kwega, ukwiye gukora unyarutsa, kandi ivyo nivyo baguma bakubwira umwanya wose umunsi ukarinda uhera. Batuma ukora nk'imashini. Nari nzi yuko akazi katoroshe kandi yuko kansaba ko nyarutsa, ariko atari ku rwego nk'ugwo rushisha kandi nta muntu akwiye gufatwa gutyo. Vyari bimeze bityo mu mwanya mutoya wiwe Amira nawe yakora aho mu mirima. Yavuze yuko yanyuzuwe araturubikwa, ariko uko biri kose ko we yashaka akazi. Reka twumvirize Amira.
They keep questioning me about why am I wearing my headscarf?
Bakuma bambaza impamvu ki namana igitambara canje mu mutwe. Kuko biragoye kuronka akazi na bene amashirahamwe. Kubw'iyo mpamvu bisaba yuko duca mu mashirahamwe afasha abantu kurondera akazi. Nubwo biri uko twarahuye n'amashirahamwe arimo amahinyu kubera yuko dushaka akazi byaraturaba. Abakirindiriye visa nka Amira na Natasha hamwe n'abandi benshi nibo bagize umugwi ungana n'ibice 60% kwijana y'abakora mu mirima muri Australia. Ubushakashatsi bwakozwe na National Union of Workers bwerekana yuko benshi muri abo bakozi batazi uburenganzira bwabo kandi bakarihwa mu ntoki biciye ku wundi muntu aba yaba rondereye akazi. Umuyobozi wa National Union of Workers Katerina Chinani arahamagarira amashirahamwe guhindura ingendo ngo ashobore kuriha abakoza agahembo kemezwa n'amategeko. Reka twumvirize Chinani.
Cash contracting is not a standard.
Gukora ukarihwa mu ntoki ntabwo bizwi n'amategeko kuko ubwo n'ubusuma. Ibizwi n'amategeko nuko umukozi akora hama karonka agahembo gakwiriye. Ivyemewe n'amategeko nuko umukozi aronka uburenganzira bwiwe bwo gushikiriza iciyumviro ciwe kandi akanakingirwa. Ibikorwa bikorwa nabo bakozi bo mu mirima nivyo bisahiriza za supermarché nini nka Woolworths hamwe na Coles. Aho ni mu mwanya izo supermarché zompi zivuga yuko ziharanira agateka k'abakozi. Chinani yavuze yuko batariko barashira amategeko yabo mu ngiro. Reka tumwumvirize ubugira kandi.
They are a $1 billion industry. They profit.
Mundimiro harimo za miliyari z'amadorari menshi. Rero baca bikika mu kiza bakajya imitsi abo bakozi mu kubariha intica ntikize. Rero izo supermarché zari zikwiye gutahura ubwo bucakara hama bakagira ico bakoze kubw'ivyo. Iyo sendika y'abakozi yifuza guhamagarira abasumira muri ayo ma supermarché kubaza aho basanzwe bakura imfungugwa bagurisha, banabaze namba bikogwa hisunzwe amategeko. Ico ni naco cifuzo cuwungirije umuyobozi w'ishirahamwe Farmers Federation of Victoria, Emma Germano. yavuze yuko abasumira muri zo supermarché bafise ububasha bwo gusumira muri za supermarché zerekana yuko abagurisha imfungurwa bakurikiza amategeko mu gufata neza abakozi babo mu mirima. Reka twumvirize Germano.
We need better transparency across the supply chain. So
turakeneye umuco mu bijanye n'ihererekanya ry'ibifungurwa bivuye mu mirima kugira ngo abasumira muri zo supermarché bashobore kumenya amafaranga abakozi mu mirima barihwa, gutyo nabo bashobore kumenya ayo bariha nimba bihwanye. Rero bityo bigatuma bimwe bimwe muri ibi byo gufata abakozi nabi bivaho. Ariko ivyo bituraba twese no gufatanya runo rugamba tuzobona impinduka zidasanzwe. Ndabakengurukiye mwese mwariko muradutega yompi, nitwa Nizigama Jean Paul Amede. Wifuza kumenya amakuru menshi tubashikiriza yaba mu minsi iri imbere nayo twabashikirije, urashobora kuraba muri telefone ngendanwa yawe, aho ushobora kurondera application yitwa SBS Radio, gutyo umaze kuironka ugaca umanuka munsi aho ubona ikirundi, gutyo ukemeza ukashobora kuzohora uronka amakuru. Ndabakengurukiye mwirigwe amahoro mu banyu no mu vyanyu aho muherereye hose.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.